Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu Burundi, sentare nkuru ya Ngozi mu buraruko yarekuye umushingwamanza Tony Germain Ngina. Yaramaze imyaka ibiri irenga afunzwe yagirizwa ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'abagwanya ubutegetsi.
Chez Human Rights Watch, nous sommes heureux et soulagés d'apprendre que Tony Germain Nkina a été acquitté ce matin par la cour d'appel de Ngozi. Nous accueillons le travail indépendant de la cour d'appel de Ngozi qu'il a acquitté ce matin.
Uyo ni Clementine de Monjoy, umushakashatsi ku mugabane wa Afrika mu ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch, avuga ko bashimishijwe n'irekugwa rya Tony Germain Nkina. Joseph Nakarutimana umurundi niwe yatowe ngo arongore inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, hafise icicaro i Arusha muri Tanzania. Ubudagi bwasubije Nigeria ibintu 20 bikozwe mu buhinga vyatwawe mu gihe cya gikoloni vyari bimuritse bimanitse mu nzu ndangamurage. Mu gihugu cya Ethiopia, amwe mu mabanki yasubiye kugurura imiryango mu bice bimwe by'intara ya Tigre vyasinzikajwe n'intambara mu buraruko. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi n'andi yo mu karere ni mu kanya. Ubudagi bwasubije Nigeria ibintu 20 bikoze muringa vyatwawe mu gihe cya gikoloni vyari bimuritse mu nzu ndangamurage. Eje ni mu kankusi haraduha ibindi.
Budagi buje bukurikira ibindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi mu gusubiza ibintu ndangamurage mu bihugu byakuwemo. Ubudagi mu mwaka ushize nibwo bwemeye gutangira gusubiza imiringa bufite. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, iki gihugu cyasinyanye na Nigeria ku mugaragaro inyandiko yo gusubiza ibintu 130,000 bikoze mu muringa bya Nigeria. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Nigeria, Geoffrey Onyeama, na Minisitiri w'Itangazamakuru, Lai Mohammed, bari bahari mu itangwa ry'ibyo bikoresho. Hari na Minisitiri w'Umuco n'Itangazamakuru w'Ubudagi, Claudia Roth, hamwe n'abayobozi b'inzu ndangamurage zo mu Budagi. Bimwe muri ibyo bintu bikoze mu miringa byari bimaze ibinyejana hafi 2 mu Budagi. Bimwe byari mu maboko y'abantu ku giti cyabo bakusanya ibintu bifite agaciro, ibindi mu mazu y'imyidagaduro nk'uko abayobozi muri Nigeria babivuga. Kuba Ubudagi bwasubije iyo miringa bishobora kongera igitutu ku nzu ndangamurage z'Ubwongereza i Londres, kugeza ubu zifite byinshi mu bintu bikoze mu miringa kandi bifite agaciro. Minisitiri w'itangazamakuru wa Nigeria yahamagariye inzu ndangamurage z'Ubwongereza gutanga imiringa irenga 900 zifite.
Mu gihugu cya Ethiopia, amwe mu mabanki yasubiye kugurura imiryango mu bice bimwe by'intara ya Tigre byasinzikajwe n'intambara mu buraruko. Eje ni mu kankusi harabandanya inkuru.
Izo banki zavuze ko zasubukuye serivisi mu bice bigenzurwa na guverinoma mu ntara ya Tigre ya mu majyaruguru ya Ethiopia bwa mbere mu gihe kirenga umwaka, nyuma y'agahengeye ko mu kwezi kwa 11 mu ntambara yamennye amaraso imyaka 2. Za banki zafunze imiryango mu mpande zose za Tigreya kuva ingabo z'igihugu cya Ethiopia zirukanwe muri iyo ntara mu kwezi kwa 6 muri 2021 n'ingabo zari ziyobowe n'ishyaka rya politiki ry'abanyatigreya TPLF. Banki y'ubucuruzi ya Leta ya Ethiopia yanditse kuri Twitter mu mugoroba w'ejo ku wa mbere ko yongeye gufungura amashami yayo mu mujyi wa Shire no mu mijyi ya Aramat na Korum. Lion International Bank na Wegegen Bank nazo zasubukuye serivisi mu bice bya Tigreya nk'uko zabyivugiye uyu munsi kwa 2. Nta banki n'imwe yavuze ko yongeye gufungura imiryango mu bice bigenzurwa na TPLF, yivugiye ko irimo gukura ingabo zayo ku rugamba nk'uko biteganywa n'amasezerano y'agahenge. Ayo masezerano yavugaga ko serivisi zose z'ibanze zigomba gutangwa mu ntara ya Tigreya kandi serivisi z'umuriro w'amashanyarazi zasubiyeho mu karere k'umurwa mukuru Mekele mu ntangiriro z'uku kwezi ku nshuro ya mbere mu gihe kirenga umwaka.
Kandi naho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin uyu munsi wa 2 yavuze ko ibintu byari bitoroshe mu bice 4 vya Ukraine, yiyitiriye avuga ko vyometswe ku gihugu ciwe mu ntango z'uyu mwaka. Ibindi eje ni mu kankusi.
kubwira abagize serivisi z'umutekano z'Uburusiya, Putin yashimangiye ko ibyo bice ari Donetsk na Luhansk mu burasirazuba bwa Ukraine, kimwe na Kherson na Zaporizhia mu majyepfo. Umuyobozi w'ingabo zihuriho za Ukraine, Sergei Nayev, yavuze ko atekereza ko inama ya Putin na mugenzi we wa Belarusia yagarutse ku bundi buryo bwo kurushaho kugaba ibitero muri Ukraine no kwagura uruhare rw'ingabo za Belarusia muri operasiyo zikorwa kuri Ukraine by'umwihariko ku butaka. Perezida wa Belarusia Alexander Lukashenko yakunze gusubiramo ko nta bushake afite bwo kohereza ingabo z'igihugu cye muri Ukraine nyuma yo guha ingabo z'Uburusiya aho kurasira ibisasu mu kwezi kwa kabiri. Uburusiya ntibwigeze bugenzura ku buryo bwuzuye ibyo bice bine byari bimwe mu byo Putin yigambye ko yafashe mu kwezi kwa cyenda. Ibikorwa bye byamaganywe n'umuryango mpuzamahanga.
Rakoze je ni mukankusi kuri iyo nkuru. Aya makuru yose yagezwaho hirya no hino ku isi mwije gushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi. Turabashikiriza n'ayandi ku rubuga rwacu rwa internet niwe zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi yacu ya YouTube na Instagram ni Facebook, na Facebook ni radio yacu VOA. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini, Joseph Ntakirutimana umurundi niwe yatowe ngo arongore inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ifise icicaro yarusha muri Tanzania. Asanzwe yari cegera cy'utwara umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD. Pierre Clavernio nkuru niwe dukurikiranye iyi nkuru.
Umushinga mateka wa Burundi Joseph Ntakirutimana yatowe n'abagenzi we basangiye inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku majwi angana n'ibice 85% n'uduce 7. N'amatora yabaye kuri uyu wa kabiri yarusha muri Tanzania ku cicaro ca EAC. Ibihugu 7 bigize uwo muryango kimwe kimwe cose carungitse abashingamateka 9 bagiserukira muri iyo nama nshingamateka. Bose hamwe uko 63 batoye, maze Joseph Ntakarutimana atorwa n'abashingamateka 54. Agiye gusubirira umunyarwanda Martin Ngoga mu kiringo c'imyaka 5 iri imbere. Uyu munyarwanda co kimwe n'abagenzi we bari basangiye ikiringo bagiye gusubira mu bihugu vyabo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabaye uwa mbere yamukeje muri ayo mabanga mashasha yatanguye kuri uyu wa kabiri. Perezida Ndayishimiye yagize ati: "Ndakeje nivuye inyuma nyenicubahiro Joseph Ntakarutimana kubera amatora yatsinze ku ntebe y'urongoye inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Ndakwizeza ko nzogushigikira ntiziganya kugira urugamba rwo kwiteza imbere mu karere turushikeko." Joseph Ntakarutimana ni umututsi avuka mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Abamuzi bavuga ko ari inararibonye muri politike kuva mu mwaka w'1993 ku ntwari y'umugambwe Sahwanya Frodebu yinjiye mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, aho yagiye arashingwa amabanga atandukanye kandi ahambaye, ndetse akaba ari no mu nama y'abahumure n'inararibonye muri uyu mugambwe. Uyasanzwe ari n'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi aje gisanga mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, kuko igihugu ciwe u Burundi gifise ibibanza bitatu bikomeye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye niwe asanzwe arongora inama nkuru y'abakuru b'ibihugu bagenzi we bigize uwo muryango w'ibihugu 7, ari vyo u Burundi, u Rwanda, Ubuganda, Tanzania, Kenya, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giheruka kwinjira. Ikindi kibanza gikomeye kiri mu Burundi ni muri sentare nkuru igize uwo muryango, aho uyirongoye ari Umurundi Nestor Kayobera. Bamwe mu bashingamateka baserukira u Burundi barimwo Olivier Nkurunziza atwara umugambwe Iprona barashima ko igihugu cabo aricyo kigiye kurongora iyo nama nshingamateka mu kiringo c'imyaka 5 iri imbere. Ni kibanza yariko arahiganirwa ari wenyene inyuma yaho igihugu ca Sudani y'Epfo gikuriyemwo akarenge kikavanamwo ubugiserukira, maze abashingamateka baturuka muri icyo gihugu bagahebera uwo Murundi. Imbere yuko atogwa, Joseph Ntakarutimana yari yarahiye kuri uyu wa mbere nk'umushinga amateka wa EAC cyo kimwe na bagenzi be 63 baturuka mu bihugu indwi bigize uwo mujyango. Mubo baturuka mu gihugu kimwe harimo umukenyezi Kati Kezimana yari yanswe n'umugambwe wiwe Sanal igihe yatorwa cyo kimwe na bagenzi we mu nama nshinga amateka y'u Burundi. Ubutwari uwo mugambwe Sanal agatorwa asa yaranse kumushigikira asigura ko izina ryiwe atari we yaritanze. Yatangaje ko we nabo basangiye umugambwe bazurabira hamwe ibihano uwo mugambwe woha Kati Kezimana umututsikazi wo muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura arurare igihe yarahira yarusha kuri uyu wa mbere uwo mukenyezi yabwiye bagenzi we ko ibihano byanurwanurwa kwari ukumukura mu bwambwe kugira ngo atakaze icyo kibanza. Yamara ntibigikunze nk'uko amategeko agenga inama nshinga amateka ya EAC abitegekanya ko bataba bakigengwa n'amategeko y'imigambwe cyangwa amashyirahamwe bakomokamo. Ikiringo kigira gatanu cyo nama nshinga amateka ntigisanzwe kuko gihuriwemo n'ibihugu bimwe bimwe bidacana uwaka ibindi bikaba biheruka kwiyunga. Aho twavuga nk'abashinga amateka baserukira u Rwanda na Congo ibihugu byagirizanya intambara mu buseruko bwa Congo. Ku rundi ruhande n'abashinga amateka baserukira u Burundi n'u Rwanda ibihugu biheruka kwiyunga co kimwe na Buganda hamwe n'u Rwanda. Bamwe mu bashinga amateka ba EAC bizeye ko Joseph Ntakarutimana azoshobora kuja hejuru y'ayo matati yose. Ni nayo majambo yashikirije igihe yarahira muri icyo kibanza ko yifuza ko bose basenyera ku mugozi umwe kwa tandyane canke ukutumvikana koba muri iyo nama nshinga amateka ndetse ko azoba nk'umuhuza mu matati yose yo kwaduka. Cyeklave ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Claver. Mu Burundi sentare nkuru ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu yarekuye umushingwamanza Tony Germain Nkina yaramaze imyaka 2 irenga afunzwe yagirizwa ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'abagwanya ubutegetsi. Donido kuri inkuru na Eloge Urikaneza.
Mu rwandiko rw'urubanza ijwi rya Amerika ryabonye sentare nkuru isubiramo imanza Ngozi mu buraruko bw'u Burundi yavuze ibyaha byose umushingwamanza Tony Germain Nkina n'uwo baregwa hamwe Apollinaire Hitimana bakurikiranwa ko. Urwo rwandiko rugira ruti Nkina Tony Germain na Hitimana Apollinaire bagizwa bera ku byaha bagirizwa amagarama ari ku isanduku ry'igihugu. Yarafunzwe yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'abarwanya ubutegetsi canke imirwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bari bateye muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi hari mu mwaka w'2020. Kuva hagarikwa uwo mwaka ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bwa kiremwamuntu rifite icyicaro muri Amerika Human Rights Watch ntiryahengeshanije gusaba ko yorekurwa. Ryanatanguje isekeza ryitiriye ubutungane kuri Tony Germain Nkina. Clementine Domontoye umushakashatsi ku mugabane wa Afurika muri Human Rights Watch yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone ko ari akanyamuneza kenshi kuri we nabo bakorana bari bamaze imyaka 2 irenga basaba ko uwo mushingwamanza w'umurundi yorekurwa. Yavuze ko ari ubwigenge bw'ubutungane bwakoze.
Muri
Human Rights Watch turahimbawe kandi turaremura uwo mutwaro kumva ko umushinga ntaye Tony Germain Nkina yarekuwe na sentare isubiramo imanza ya Ngozi. Ariko twibutse ko yamaze imyaka 2 mu buroko atacazira mu rubanza gushikiriza manza butigeze bwerekana icemezo na kimwe c'ibyo bwamwagiriza ko yakoranye n'imigwi y'abarobere. Twakiriye ico gikorwa c'ubwigenge ca sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yafuze icemezo c'umucamanza wa mbere ku itariki ya 6 ku kwezi hamwe na sentare isubiramo imanza ya Ngozi yamwejeje muri kino gitondo.
Ku itariki ya 10 ku kwezi mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe hagati y'akazina muntu umukuru mu rwisendahashe w'igihugu ujejwe hagati y'akazina muntu mu Burundi yari yavuze ko yizeye ko uwo mushingwamanza azohabwa ubutungane. Sixte Vinyini Murab.
CNDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu. Twizeye ko nk'urubanza rwa Tony Germain Nkina ruzocika vuba.
Umushingwamanza Nkina yari yahagaritswe ku itariki ya 13 ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2020 mu ntara ya Kayanza mu gihe yararuye kuraba umwe mu bantu yunganira. Yarafungiwe gihe gito mu gashoboka iperereza muri iyo ntara nyene imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Ngozi. Kugeza mu mwaka w'2015 imbere y'uko ishyirahamwe ya Kodashi rihanira agateka k'abanyororo rifutwa na Leta y'u Burundi yariserukira mu Kayanza. kuva president Neva agiye ku butegetsi gihuti nyuma y'urupfu giturumbuka rwo yasubiriye Nkurunziza mu kwa gatandatu 2020 Tony Germain Nkina abaye ubugira gatatu mu haranye gato yakazi na muntu arekuwe mu kwa kane mwaka uheze Nestor Nibitanga yaserukira Prodash nyene mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu Burundi kugeza mu 2015 yarekuwe ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu inyuma y'imyaka 4 yaramaze mu munyororo yakatiwe gufungwa imyaka 5 ubyagirizwa ibyaha bimwe na mugenzi we Nkina mu kwa gatandatu naho uwo mwaka harekuwe Germain Rukuki wo muri Akat Burundi ishyirahamwe ry'abakirisu barwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu mu 2018 uwo mugabo yari yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 32 umunyororo watayenda impirimbanyi yari bwabuhanishwe mu Burundi yari yafunzwe yagirizwa ibyaha bisusa n'ibyabashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera President Pierre Nkurunziza kwa 13 ukwezi kwa gatanu mu 2015 no kugaragariza ingingo ya leta ifuta amashyirahamwe amwe harimo Akat Burundi yakorera kumbuga ngurukana bumenye batari bake mu haranye gato yakazi na muntu banditse bashima irekurwa rya Nkina bagira bati ni byiza ko bamurekuye ariko dutegerezwa kwiyamiriza ingendo yo kwama bafungira abantu busa bakaja kubeza babanje kuvundira mu mabohero. Umucamanza wa mbere yayahanishije umunyamategeko wo Murundi umunyororo w'imyaka 5 ni hadabu byo miliyoni w'amafaranga y'amarundi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Kera urandi barara igira hirya ariko mada erego akwiriye ahantu hose uwinyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe kusekase
ngo jewe ndubibugo
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko urumunyabugo neza neza turi wambaye nkabo uravuga nabo ururimi rw'iwacu
ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi ya ba shofe twigende kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
I taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Makuru y'Ijwi rya Amerika arabandanya. Kuri uyu wa kabiri urwego rwasigaje kurangiza imanza zasizwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha rwasubiriye kubandanya iburanisha mu rubanza ubushikizwa manza buregwamo umugwizatunga Kabuga Feliciano ibyaha bya genocide. Themistocle Mutijima yakurikiye uru rubanza aradushikiriza iyi nkuru y'imvaho.
Uwo ni umutangabuhamya wahawe izina rya Kabu 070 mu rwego rwo kumurindira umutekano. Kabu 070 kimwe n'abamaze iminsi batanga ubuhamya muri uru rubanza yatangiye ubuhamya bw'iyarusha muri Tanzania ahujwe mu buryo bw'ikoranabuhanga n'inteko y'abacamanza yarirahe mu Buholandi. Amashusho ye yarahishe kandi n'ijwi rye ryari ryahinduwe. Uyu mutangabuhamya nawe n'umwe mu bahamijwe n'inkiko zo mu Rwanda ibyaha bya genocide. Mu ncamake y'ubuhamya yatanze mbere bwasomwe n'umushinjacyaha, Kabu 070 yemeza ko yahoze mu mutwe w'interahamwe zo ku Kimironko ziswe za Kabuga. Ibyaha yahamijwe akaba yarabikoze ubwo yari muri uwo mutwe w'interahamwe ziswe za Kabuga. Avuga ko yabonye interahamwe zica abatutsi ahantu hatandukanye muri Kimironko. Interahamwe zo ku Kimironko, Kabu 070 avuga ko zashinzwe mu 1991, akavuga ko Kabuga yazemereye kwitoreza mu kibanza cyari hafi yiwe. Uyu mutangabuhamya avuga ko mu ntangiriro izo nterahamwe zari itsinda ribyina muri za mitingi inama za politiki z'ishyaka MRND ryari ku butegetsi. Mu myitozo yazo, Kabu 070 avuga ko interahamwe zaririmbaga indirimbo zishimagiza MRND cyangwa se zamagana FPR Inkotanyi na politiki y'amashyaka menshi zikananyuzamo zikabyina indirimbo za Bikindi Simoni. Muncha make buhamya bwe Cabu 070 avuga ko iyi interahamwe zabaga hari cyo zikeneye zimwe muri zo zajyaga kwa Kabuga kumubwira akemeza ko yibuka inshuro ebyiri Kabuga yahaye interahamwe amafaranga zakoresheje mu gukodesha imodoka zo kugendamo zijya muri mitingi ya MRND nayo kugura inzoga izo interahamwe zo kukimironko umutangabuhamya kandi yabwiye urukiko ko zari mu rubyiruko rukomoka muri perefegitura zitandukanye z'igihugu mu itangira ryazo Kabu 070 avuga ko interahamwe zo kukimironko zarimo n'abatutsi ariko benshi muri bo baje kwicwa n'interahamwe ngenzi zabo ubwicanyi bumaze gutangira mu kwa kane ku 1994 icyakora avuga ko hari n'abandi basigaye barimo n'uwitwaga Mutabazi waje gusimbura haje abakiga ku buyobozi bw'interahamwe za Kabuga uwo nawe akaba yaragize uruhare runini mu bwicanyi uyarondora amazina y'abatutsi batewe n'interahamwe zo kukimironko zibasanze mu ngo zikabica kivuga kwiburanisha ryo kuri wa kabiri umunyamategeko Emmanuel Artit wunganira Kabuga yabajije uyu mutangabuhamya niba abari bagize umutwe w'interahamwe zo kukimironko bose barakoze ubwicanyi mu gihe mu buhamya bwe bwanditse yavuze ko bitangira bari ababyinnyi gusa aho umutangabuhamya yasubije ko abari bahuriye mu mutwe w'interahamwe zo kukimironko atari ko bose bagiye mu bwicanyi ko hari abari baburyayemo cyane kurusha abandi ndetse ko hari n'abaturage basanzwe bifatanyije n'interahamwe aho kukimironko yavuze ko ubwicanyi bwibasiye abatutsi ku Kimironko bwakozwe vuba cyane ku buryo nyuma y'iminsi itatu genocide itangiye n'ukuvuga ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa kane mu 1994 abantu bari bamaze kwicwa ku buryo zimwe mu nterahamwe zagiye no gufasha abasirikare ba bataye wa Muvumba ku rugamba bari bahanganyemo n'inkotanyi umutangabuhamya Kabu 070 yavuze ko mu bwicanyi interahamwe zakoreshaga intwaro gakondo nk'imihoro n'ibyuma ariko harimo n'abake babaga bafite imbunda y'isi zo mu bwoko bwa rubaho aha akavuga ko izo mbunda zari nkeya ku buryo zitari zigeze ku 10 umunyamategeko Emmanuel Artit wunganira Kabuga yamubajije niba yariboneye izo mbunda umutangabuhamya yemeza ko yazibonye kuko zatangwaga ku manywa y'ihangu ahari naho yahise amubaza ku miterere yazo niba se zari zifite ahabikwa amasasu hazwi nk'amagazine aho umutangabuhamya yasubije ko ibyo atabizi kuko adasobanukiwe n'imikorere y'imbunda uwunganira Kabuga amwibutsa ko mu buhamya bwe bwanditse bwo ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 12 mu 2020 yivugiye ko izo mbunda nta magazine zagiraga Kabu 070 arabona yemeza ko nta magazine zagiraga kuri Mutabazi yavuze ko yasimbuye haje abakiga mu kuyobora umutwe w'interahamwe zo kukimironko bivugwa ko yari umututsi uwunganira Kabuga yamubajije niba ibyo byaba bisobanuye ko mbere ya genocide abahutu n'abatutsi bari babanye neza aho umutangabuhamya yasubije ko ibyo ariko byari biri uyu mutangabuhamya kandi yabajijwe kuri bariyeri zatangirirwaga abatutsi Kabu 070 yabwiye urukiko ko bariyeri zakwirakwijwe hose ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kane mu 1994 ko nta bariyeri nimwe yariho mbere y'iyo tariki abajijwe impamvu zashinzwe asubiza ko ibyo byari mu rwego rwo kugenzura umwanzi ngo batavaho batungurwa uwo mwanzi akavuga ko bari abasirikare ba FPR inkotanyi ariko kandi kuri izo bariyeri hanatangirirwaga abatutsi ariyo mpamvu bagenzuraga indangamuntu icyakora Kabu 070 akavuga ko mu gace yaratuyemo nta mututsi wigeze ahagarikwa cyangwa ngo yicirwe kuri bariyeri iburanisha rya none ryasojwe ibibazo by'ubwunganizi bwa Kabuga kuri Kabu 070 bitarangiye umucamanza Ian Bonomi ukuriye inteko iburanisha amwihanangiriza kutagira waganira nawe ku buhamya bwe iburanisha rirakomeza kuri wa gatatu ubwunganizi bwa Kabuga bukomeza guhata ibibazo uyu mutangabuhamya Kabu 070
rakoze Temistocle Mutijima ishiramwe ry'abunganira mu mategeko abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi rivuga ko yiteguriye kuregera sentare mpuzamakungu mparabya CPI ibyaha by'ihohotera ry'abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiganira n'abamenyesha makuru cabereye i Bruxelles mu Bubiligi kuri uyu wa mbere Maître Amadeo Kamota yaganiriye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana amubwira ingingo nkuru nkuru zaganiriweho
ibikorerwa abakongomani b'abatutsi bo muri Kongo kubera akarengane bahura nako twasanze kugaragaza isi bitabonye
none se ni ibihe bimenyetso mwatanze bigaragara kandi bigaragaza uwo mugambi nyirizina
ibimenyetso twatanze ni byinshi twatanze ibimenyetso by'abantu bishwa bagatwikwa izuba riva leta ibahagaze ikabihagarikira s'il vous plait abaye donc service de sécurité si gahagarikira abantu babisha abatutsi n'abasirikare n'abapolisi n'ubutusi bisubiye ejo hari muri nani wazi urayibona muri nani umupisi batwise izuba riva umupolisi umusirikare bixiyare fisi umumajoro baramurye ibyo byose ibimenyetso bifatika leta ba abandi babikoze ibahagarikiye abayobozi b'ibanza abayobozi baba byose n'igihugu kugera kuri baguverineri cyagiye.
Uravuga ko nta muntu wakurikiranywe, ariko se hari ibirego byatanzwe mu nzego z'ubucamanza za Congo?
Hari bimwe tutudaboroiyo bibaye muri public icyo ni ikintu leta yihutira gukurikirayo igafata ba bantu umuntu wabimuntu bamubona akamwisa mubona serikari iri aho ngaho polisi iri aho ngaho leta iri aho ngaho twamara ntibabikore twebwe tugatanga ikirego ibirego tukabitanga bikabikwa ejo kuna kugira ngo mwavuka kuko mbivamo kindi kibaye icyo tuzaba twita muri flagrant delit n'abaturage bakuba byabiboneka uwo mwanya leta irabyifatira wenyine noneho bagatwe bahamagara ba nyiri umuntu nabo ntibaje mu rubanza niba ariko leta yo ngibyo bintu biba ku isubizo bareba guverinera yareba bali shefu wa disitirikiti yareba cyangwa se w'akarere yareba.
Mperuka kumva Perezida Tshisekedi ahamagarira Abanyekongo kutavangavanga ibintu no kudafata umunyarwanda nk'umwanzi wa Kongo. Ayo magambo y'umukuru w'igihugu ntabwo abahumuriza.
Kwavuga n'uko ningiyeho biratandukanye. Perezida yaraga kuba mu ndimi wafashe. Perezida aravuga ngo nyamba bivuze ababikoze bagakurikiranwa bagahanwa bagafungwa. Abantu abandi bakoze ibiriya biriya biriya abandi bakoze kalima abandi batwise nagari abandi bari mu rukiko batwise umuturage abandi babanyaze za nka zabo nibafate mubafunge nk'ibivuga ndetse se kwabona twibye nani kwa ngunda ngo ndi mfate umunyarwanda nk'umwene ni wanyuma arakenye kigendera mu nzu ntavuga ati babandi mwakoze bya bindi mwakoreye abatwise bya bindi mubizane hano mubazane hano sibabuze mubace mwumve ko bageze muri peso yari abivuga ibyo ari bazumva.
None se niba umbwira ko mwatanze ibirego ntibyakirwe muri Congo, noneho muzakora iki niba ibirego byanyu bitakirwaho byagejejwe?
Ni ukuvuga ngo tuzungurusa procedure zora tuyirangije isabwa n'amategeko ya CPI, tuzakontuzagera kosta ko leta ya Congo ifite ubushobozi bwo kuyikurikirana kandi ashaka idafite ubushobozi itangira raporo dusabe Cour Pénale Internationale ikurikirane iyo neza abantu bagira amankete bizatinda ariko niyo finalite.
Maître Amedeo Kamota, ndagushimye cyane kuwe kakanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Sozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Reka tubanze tubabwire incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twabashikirije twababwiye ko Ubudagi bwasubije Nigeria ibintu 20 bikora mu muringa vyatwawe mu gihe cy'igikoloni vyari birimutse mu nzu ndangaburage. Twababwiye kandi ko mu gihugu cya Ethiopia amwe mu mabanki yasubiriye kugurura imiryango mu bice bimwe by'intara ya Tigreya vyasinzikajwe n'intambara mu buraruko. Yandi makuru twabashikirije kandi yuko Joseph Ntakarutimana umurundi niwe yatowe ngo arongore inama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ifise icicaro yarusha muri Tanzania. Aho rero ni naho turarije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Tubararike mubandanye mwumviriza Radio Ijwi ry'Amerika. Tubibutsikane na site yacu ya internet ko ari wezitatu@ radio yacu voa@.com. Ndashimiye Aloise Bigirimana yakoranye na Geoffrey Mutagoma mu kubashikiriza amajwi mwumvise. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Murakoze.